iyi mwumviriza ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isabinanira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na metero 22 mu Rwanda mutwumviriza kuri FM 104 no kuri FM 88 n'ibice bitatu na radio Inshuti ya bose mu mwanya w'ikiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Championa z'umupira w'amaguru zo kugwego rwa division ya mbere eka hamwe n'igikombe cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya byararangiye. Haravugwa kandi nuko umukinyi rurangiranwa mu mupira w'amaguru Lionel Messi akina mu mugwi Barcelona yafashe ingingo yo kuva Burundi muri uwo mugwi. Muri iki kiganiro cy'uno munsi cya muri Isanga turi kumwe na Steve Derrick Ndizeye ari mu gihugu cy'u Sweden akaba ari umumenyesha makuru akurikiranira hafi ivyerekeye inkino. Baramukije?
Ndabaramukije ndamutsa nabariko barumviriza radio Ijwi rya Amerika.
Yego twashaka tuvuge kubijanye n'umupira w'amaguru cyane cyane aho championa z'umupira w'amaguru ku rwego rwa division ya mbere mu karere k'Iburaya baratebeshejwe kubera ikiza cy'umugera wa corona. Reka turabe mu mashampiyona akomakomeye duhere mu Bwongereza. Shampiyona y'Ubwongereza ukuntu yarangiye imigwi ibibanza yarangijemo hari icyagutangaje?
Umuntu aravye ingene ihiganwa ryo mu Bwongereza ryarangiye ndibaza yuko atagitangaza kirimo umugwi wa Liverpool wari werekanye yuko uyu mwaka wari ukomeye gusumba iyindi migwi yose kuko niyo kikaba ikikiza cya corona cyo COVID-19 cyaje guhagarika inkino hose ku isi. Ndibaza yuko umugwi wa Liverpool wari gutahukana igikombe hakiri kare cyane ariko mu nyuma baje gukina inkino nyinshi barabonye yuko hari icyo imigwi itari mikwe yatakaje. Nibyo umuntu aravye ingene iganwa ryari rimeze imbere yuko bihagarara ningene ryarangiye biraboneka yuko hari imigwi yateye imbere gusumba iyindi nk'umugwi wa Manchester United uravye iyo wari uri mu nyuma ukagwana ukanigana na cyane cyane mu nkino z'inyuma yaho ihiganwa risubiriye gutangura niwo mugwi novuga yuko wateye intambwe ihanitse cyane kuko wavuye mu bibanza by'umunani icyenda uraduga gushika mu kibanza cya gatatu. Nicyo nibaza gitangaza cyabonetse ko kwiganwa cyo mu gihugu cy'Ubwongereza naye handi mu gwa Liverpool wari werekanye yuko uyu mwaka wari uwawo neza cyane.
Kubakurikirana inkino nimba ntihenze Liverpool yari imaze imyaka igera kuri 29 ndibaza murankosora itatsindiye championa y'Ubwongereza nicyo cyacatumye ko Liverpool yamye mu myaka ya kera n'umugwi ukomeye cyane watsinda na ihiganwa ry'imigwi ya mbere mu karere k'Iburaya ndibuka utsinda AC Milan mu gice cya nyuma nibaza ko ari mu mwaka w'1995 nicyo cyacatumye usubira inyuma.
Ikintu kigaragara nuko umupira wo muri kino gihe haba mu Bwongereza cyangwa ahandi hose biraboneka yuko ari amafaranga, hanyuma urabona yuko imigwi myinshi yo mu Bwongereza yaguzwe n'abanyamahanga ariko uravye nk'umugwi wa Liverpool ni umugwi w'Abongereza n'umugwi Abongereza bose biyumvamo. Mu gihe rero hamaze kuza abantu bazana amafaranga menshi mu higano ryo mu Bwongereza ibyo nibaza yuko byatumye imigwi itari mike iduga kuko yagura abakinyi bazimbye ariko nk'umugwi wa Liverpool ni umugwi ukunze kugura abakinyi babayabaye nta bakinyi bazimbye uwo mugwi wa Liverpool ukunze kugura cyane ariko ndibaza yuko urabye Liverpool kandi ni wa mugwi ukina umupira w'amaguru kamere w'ubwongereza wabongereza urabona yuko mu bihugu bitandukanye hariho abakina umupira wa kamere kabo kujya badaji bakina abongereza bakina urabona yuko umupira utandukanye mu kubijyanye n'ubuhinga ibyo ndibaza yuko mu byatunye Liverpool imari imyaka iyo myaka yose idatwara ikibanza cya mbere ariko urabona naho byari bimeze ukuwagumye ugwana wama mu migwi ine ya mbere ndibaza yuko ibyo navyo na wobicakure ariko ndibaza yuko inyuma yo gutwara igikombe cya Champions League mu mwaka uheze ndibaza yuko uwo mugwi wabonye yuko ikindi ukwiye gukora ukwiye kwisubiza kwiteka mu gutwara igikombe cya Premier League none navyo baraye babishitseko
uribaza kumumenyereza baronse Jurgen Klopp aricyo yahinduye muri iyo ntumbero yo gufasha Liverpool kugaruka mu kibanza yahozemwo ikagarukanizo nguvu
Icho ndibaza yuko umumenyereza Jurgen Klopp yubatse gushasha umugwi wa Liverpool ari navyo byatumye iyi myaka ibiri canke itatu awurimwo yahinduye byinshi birazwi biraboneka yuko imigwi itari mike inatwara n'ibikombe nyinshi ikunde nze gutwara ibyo bikombe ari uko ifise abamenyereza beza icyo rero cyaranagaragaye no mu mugwi wa Liverpool umumenyereza Klopp ndibaza yuko ibintu yakoze sino byita ibitangaza kuko numumenyereza amaze kwerekana yuko ari umuhinga ashobora gufata umugwi wari we wose akawuduza ubuhinga akaduza nivo yawo ugasanga umugwi uje guhangana n'iyindi bikomeye kandi ugasanga yubatse umugwi wubakiye kubakinyi akamuntu yibaza yuko bumvamwe bakibarurangiranwa ivyo nivyo yakoreye Liverpool kandi baza yuko igikombe Liverpool yatwaye cyaba cya Champions League cyangwa cya Premier League babikesha
naho tuje kuri Pep Guardiola bajya batunzi bava mu kigobe cy'abarabu baguze umugwi Manchester City kuri bo amafaranga si kibazo kugura abakinyi bakomakomeye kuri bo bashaka ko Manchester City igera ahantu igatsinda igikombe cy'imigwi y'abaya mbere mu karere k'Iburaya ikabandanya itsinda na shampiyona y'Ubwongereza ko abitegereza ibintu babona ko umumenyereza mukuru nka Guardiola kubera ibintu yari yarakoze akiri Barcelona aho yatsinze amashampiyona menshi haba ku rwego rwa Ligue haba ku rwego rw'ibigo yabaye mbere mu karere k'Iburaya nikihe cyatumye Manchester City uno mwaka muri saison itavyifatamwo neza haba ku rwego rwa Ligue no ku rwego rw'imigo yabaye mbere mu karere k'Iburaya
ndibaza yuko uwo mugwi warashoboye gukora ibyo ushoboye uravye abakinyi wari ufise kandi twibagere yuko uwo mugwi warumaze igihe mu bihano wari aho mu gice cya Amerika to y'urushana mu kwa 12 no kwa 2 uwo mugwi utemerewe kugura abakinyi ivyo rero nibaza yuko biri mu byatumye uwo mugwi wa Manchester City biboneka yuko udakinisha n'abakinyi benshi mu ihiganwa ya Premier League kamere no nijya Champions League iraboneka yuko abakinyi bakinira uwo mugwi kenshi bamari babandi kandi ivyo rero biratuma abakinyi baruha ugasanga bakibakina inkino nyinshi umuntu aravye ingene ingano ryo mu Bwongereza ryakinywe imbere yuko rigarutse inyuma yo guhakarikwa kubera ikiza cya COVID-19 ndibaza yuko uwo mugwi wa Manchester City uri mu migwi yahavuye iruha cyane ivyo ndibaza yuko navyo byatumye no mu higanwa rya Champions League badashobora kugira kure ariko rero umuntu aravye umumenyereza bafise Pepe Guardiola navuze yuko imigwi nyinshi igera kure kubera abamenyereza beza umumenyereza Pepe Guardiola ni umumenyereza mwiza kandi nibaza yuko ibibanza umugwa Manchester City washoboye gushikamo nabo nyene babikesha uwo mumenyereza Pepe Guardiola hanyuma ibijyanye n'amafaranga nabo nabyo nibaza yuko ibya fair play finance byabakoze ko naho mu nyuma bahavuye batezurirwa ubu akabemerewe kugura abakinyi nibaza yuko ibyo nabyo ari ibyo babiri mu byatumye uwo mugwa Manchester City nibyo muri Champions League ntiwashoboye kugera kure wagaze mu nkino z'igice cya kane gishyira icya nyuma Premier League ikibanza cya kabiri ndibaza yuko ari ibibanza navuga yuko ari byiza
uravye imigwi yarangije mu kibanza cya mbere cya kabiri n'icya gatatu n'icya kane ko niyo izoja gukina mu mwaka uza mu gikombe cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya ugwego rw'ubwongereza iyo migwi mbona ariyo yari kwiye kuba muri byo bibanza bine no kuvuga Liverpool no kuvuga Manchester City no kuvuga Chelsea na Manchester United
ibibanza bine ndibaza yuko iyi migwi yabitwaye ibikwiye hanyuma nabivuze mu ntango umugwa Manchester United uri mu migwi yateye intambwe cyane kuko uravye ikibanza wari mu kwezi kwa gatatu ugashuraba ikibanza uwo mugwi washoboye kurangizamwo ihiganwa ndibaza yuko ari ikibanza cyiza ikibanza cya gatatu hanyuma ikindi naco gishobora kuba nicyamugaje nicyangoye imigwi imwe n'ikimigwi Leicester City uri mu mugwi wari umeze neza imbere ya corona ya COVID-19 wari mu kibanza cya kabiri cyangwa cya gatatu ariko mu nyuma urasubira inyuma cyane kubera ingino nyinshi bagarutse mu kibuga bakina ibyatumye uwo mugwi usanga udafite n'uburenganzira bwo kujya gukina inkino z'igice mu nkino za Champions League zigiye gutangura hanyuma uwundi mugwi nawo navuga yuko washoboye kwina na nta muntu arabye aho wari uri naho utavuye urangiza uri mu bibanza byiza ni umugwa Arsenal usanga ufise abakunzi batari bake ku isi na cyane cyane muri Afurika uwo mugwi wari mu bibanza by'icyenda cumi mu ntango ariko mu nyuma uri na nata uragwana gushika mu kibanza cy'umunani hanyuma bagira ko atwana igikombe cya FA Cup kizobaha uburenganzira bwo gushobora gukina inkino za Buraya za Europa League ndibaza yuko Arsenal nyuma yaho iherewe umumenyereza mushasha Mikel Arteta na byonyine biri mu byatumye uwo mugwi na wonyine uja ku rwego rwo guhangana n'iyindi migwi aho Leicester City nibaza yuko ari uwo mugwi novuga yuko wahombeye muri kino kiza cya COVID-19 kuko wari mu bibanza bitatu bya mbere mu ntango ariko mu nyuma urabona yuko wisanze mu kibanza cya gatanu Tottenham Jose Mourinho yaragerageje kuyubaka kuva yifashe ariko naho nyine urabona yuko uwo mugwi wabuze amahirwe yo gushobora gukina inkino za Champions League z'uno mwaka zishira uwo mwakuza
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga turi kumwe n'umutumire Steve Derrick Ndizeye turiko turavuga ku byerekeye umupira w'amaguru amashampiyona y'umupira w'amaguru ku rwego rwa division ya mbere mu karere k'Iburaya yarangiye yari yatebeshejwe kubera ikiza cy'umugera wa corona reka tuve mu Bwongereza dukubitire mu Bufaransa champiyona y'u Bufaransa yararangiye nayo mwabonye yarangiye gute
Champiyona y'Ufaransa no kongera ko yuko itarangiye kuko yahagaritswe itarangiye kubera kino kiza cya COVID-19 cyugarije isi yose ariko icyo higano ryo mu gihugu cy'Ufaransa rya Ligue 1 ibaza yuko umugwa Paris Saint-Germain usa n'uwagifatiye kuko gushika ubu urabona yuko warangije uri ku isonga ufise amanota arenga 12 usumbya umugwi wa kabiri mu nkino 27 ibaza yuko iryo higanwa ntacyo twarivuga ko kinini kuko ryashoboye iryo ryo kurangira hanyuma ikindi naco navuga yuko ryafashije ni uko nk'umugwi wa nk'umugwi wa Paris Saint-Germain wabaye uwa mbere n'umugwi wa Lyon wari mu kibanza kiri kuko iryo higanwa ryahagaritswe uri mu kibanza kimwe biraboneka yuko iyo migwi yahaguye icishije inguvu mu kwitegura rira inkino za Champions League ndibaza yuko aho iyo migwi yageze hashimishije kandi herekana ku bijyanye n'ubuhinga yuko ari kubera iyo migwi yarose umwanya wo kwitegurira yo kwitegurira inkino zari zisigaye byatumye nk'umugwi wa Lyon ukuramo umugwi wa Juventus de Turin wo mu Butaliyano ukarenga nawo bakuramo umugwi wo mu Bwongereza wa Manchester City hanyuma na Paris Saint-Germain utari bwigere uhonyoza ikirenge muri finali ya Champions League ushitseyo nibaza yuko ari ibintu novuga yuko bitangaje ariko rero umuntu arabye ku bijyanye n'ubuhinga umuntu acabona yuko iyo migwi yo mu Bufaransa cyo kimwe mbere no mu gihugu cy'Ubudagi urabona yuko ihiganwa ryabo n'iryo rya mbere ryasubiye gutangura nyuma yaho rihagaritswe kubera coronavirus ariko rero urabona yuko bitamubwiye yuko umugwa Bayern nawe ucutahukana igikombe
reka turagaruka ko turaza kugaruka ko tugeze kuri Bundesliga n'igikombe cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya ariko uravuga ingene umugwi Paris Saint-Germain wavyifashemo neza n'umugwi Olympique Lyonnais reka tuze mu Budagi wari kuravuga ibyerekeye mugwi Bayern Munich
turaza kubigaruka ko kuvyerekeye igikombe c'imigwi yaraye ya mbere mu karere k'Iburayi reka tuvuge kuvyerekeye championa y'Ubudagi wo mugwi umaze imyaka nyinshi wikwirikiranya utsinda iyo championa no kuvuga ko iyindi migwi yatanguvu ifise gushobora kukuwaka amahirwe yo kwama watsinze championa imyaka myinshi yikurikiranye
ego ico no vuga kuri umugwi wa Bayern Munich n'umugwi no vuga yuko icamere utunganijwe neza ikindi naco n'umugwi ufise uburyo bwinshi gusumba iyindi migwi mu gihugu c'Ubudagi kandi urabona yuko aba bahasponsor ibigera bahinduka bamari babandi ariko bashiramo uburyo bwinshi ubwo nako bukabafasha kugura bakinyi na cyane bakibakiri bato urabona yuko umugwi wa Bayern Munich ugura bakibakiri bato kandi abo bakinyi ugasanga bamaze imyaka myinshi je rero nibaze yuko biri mu bituma uwo mugwa wa Bayern Munich umuri ku isonga w'iyindi migwi yo mu gihugu c'Ubudagi aho rero ndibaze yuko icyo novuga kuri iryo higanwa ryo mu gihugu c'Ubudagi rya Bundesliga nibaza yuko nahonyeye hari amahiganwa usanga hari imigwi yayiharije nibaza yuko mu Faransa twavuze za Paris Saint-Germain mu Bwongereza niho gushikuba ikiboneka yuko imigwi igera kuri ine imyaka yose yamigwanira ibikombe naho ubu iri kwiraduga ikaba nk'itanu kubera imigwi imwe iri kwiraduga muri mucaho de kitwa top four ariko rero ndibaza yuko mu Budagi nabonye ne Bayern Dominique iza ku isonga kuko urabye ubudasa buba buri hagati yayo n'umugugu ya kabiri biraboneka yuko Bayern Dominique yamiri ku isonga muri iryo higano kuko uyu mwaka ho biboneka yuko watwaye ibikombe byose washoboye gukinira tureke ikiduca tuvuga mu kanya cya Champions League urabona yuko ibikombe byose washoboye gukinira mu Budagi bashoboye kubitwara
nivyo naho bahinduye umumenyereza hagati muri season nabantu bama bashaka ko ibintu byose biba bipanze neza biba biri ku murongo
ekwico uraboneka yuko abatwara uwo mugwi bigera bihanganira gutsindwa kwawo umugwi wabo utsinzwe inkino zingahe byanka bikunda bategeza guhindura umumenyereza hanyuma ikindi nacyo urabona umumenyereza wose hari umumenyereza atuma umugwi utsinda kubera iki kubera bakinyi beza afise cyangwa kubera amahirwe ubiravye nk'umumenyereza Fransi yari umumenyereza agira kabiri kuri urya mu Nyakroasiya abirukanye mu kwezi kw'icumi na rimwe ariko urabona yuko uwo mumenyereza ugafashe uwo mugwi ntiwigeze utsindwa na rimwe ivyo ni imbonera karimwe kubona umugwi ukina inkino mirongo irindwi na rumwe udatsinzwe urukino na rumwe ni igitangaza niwo mugwi gushika uno munsi muri za nkino tugaruka ko mu kanya utari utigeze utsindwa urukino na rumwe cyangwa ingunganyi ivyo nibaza yuko bikomeza kugaragaza ubushobozi n'ubukomezi bw'uyo mugwi wa Bayern Munich umugwi ukomeye cyane kandi ufise amateka maremare mu Budagi
tuze mu Butaliyano naho aho umugwi wi Juventus ariwo nawo wama watsinze championa umaze imyaka season nyinshi wikwirikiranya turaza kuvuga mu gice cha chimigwi ya mbere mu karere k'Iburaya aho utabyifashemo neza mu Butaliyano nsubire mbazi ico kibazo byavyerekana ko championa mu Butaliyano itagikomeye nka kera kubona atayindi imigwi igeregeza kuyi kura muri ico kibanza umugwi uriko usa no witunganya ni nka Inter de Milan ariko nabo uracari mushasha n'umumenyereza aracari kararondera ingene abakinyi bakinira hamwe bagashobora guhiganwa bikomeye na Juventus niki ya gituma Juventus ari iguma igaruka kuri ayo ma champions insinzi zayo
cyambere nibaza yuko ari bya bintu twari ko turavuga no mu yandi mashiganwa uburyo Juventus yatire ukoresha mu kwiyubaka cyangwa mu kugura abakinnyi no kubahemba nibaza ntakekeranye ko akawundi umugwi ubikora mu gihugu cy'Ubutaliyano hanyuma ikindi nacyo gicakiza umurazi yuko iryo higanwa mu myaka cumi iheze ihiganwa ryo mu gihugu cy'Ubutaliyano ryari mu mashiganwa atatu ya mbere akomeye ku isi ariko muri ino myaka iyo hagati y'iyo myaka cumi iheze n'ubuye yaboneka yuko ihiganwa ryo mu gihugu cy'Ubutaliyano ryasubiye inyuma cyane kubera iki usanzwe urabona akaranga mutima k'umupira w'amaguru mu Butaliyano ni higanwa usanga ahanini rigwiriyemo abakinnyi b'Abataliyano. Urabona abakinnyi benshi bavuka mu gihugu cy'Ubutaliyano bajya gukina mu bindi bihugu, bose benshi cyane bashima kwigumira mu higanwa ryo mu Butaliyano. Ibyo rero ndibaza yuko kesho usanga benshi bafise n'indoto zo gukinira iki zo gukina wa mugwi mwiza mu gihugu. Uwo nawo ni Juventus de Turin. Uretse uburyo ukoresha mu kugura abakinnyi bazimbye no kugura abakinnyi bahembwa menshi, ndibaza yuko ibyo bindi bituma abakinnyi nka bose bo mu Butaliyano bavuka mu Butaliyano bifuza gukinira umugwi wa Juventus de Turin. Ndibaza yuko nabyo nyine biri mu bituma uwo mugwi tegerezwa kwama uza mu migwi ikomeye. Ariko rero urabona yuko muri kino gihe uno mwaka harabaye guhangana gukomeye cyane uwo mugwaje kuri igikombe, kuko gushika ubuhiganwa ryarangiye urusha inota rimwe gusa umugwi ugira kabiri. Hanyuma umugwi wa Atalanta Bergamo watangaje abatari bake uyu mwaka uranga inzu iri mu kibanza cya gatatu. Ibyo nta muntu n'umwe yabitekereza yuko Atalanta Bergamo yoje mu kibanza cya gatatu cy'iryo higanwa ryo mu gihugu cy'Ubutaliyano. Ariko urabona yuko yakuye ku isonga imigwi twari ko twari tumenyereye yuko yabiza ku isonga ngaho mu Italiano, kimwe nka AS Roma, za Napoli, za AS Roma, Milan AC, ariko nta uyu mwaka. Muri iyo migwi ya AS Roma, ya Milan AC, ya Napoli, nta n'umwe waje mu migwi ine ya mbere. Ugasanga ibibanza byabo bitwawe n'iyo migwi. Novuga yuko iri kuyagerageza yiyongera ingufu kugira abe yuko yokura Juventus de Turin mu kibanza cya mbere imazemo imyaka itari mike yikurikiranye. Ibyo rero ndibaza yuko umuntu agerageje kuraba ingene iryo higanwa ritunganije, nibyo by'uburyo niko buguma buza ku isonga. Kuko urabona nk'umukinnyi ahembwa menshi, umukinnyi novuga yuko baguze menshi, Cristiano Ronaldo akinirwa Juventus de Turin kandi ni nawe yinjije ibitsindo byinshi muri uno mwaka inyuma ya Ciro Immobile wa AS Roma. Kandi mugihe bavuga ati uwo mukinnyi ashari ko aramenyereza, ariko raba mubashije azamubaka ibindi bitsindo byinshi.
Yego, reka tuze muri shampiyona yo muri Espagne, nayo aho ari Real Madrid yatwaye igikombe cya championnat muri iyi season, naho mu gikombe cy'imigwi ya mbere mu karere k'Iburayi yavuyemo kare ukuwemo na Manchester City. Uyibona gute iyo championnat uko byagenze, championnat yo muri Espagne?
Shampiyona mu gihugu cya Espagne ya La Liga, ndibaza yuko ahanini uko byama niko byama bimeze. Hama hari uguhangana kw'imigwi ibiri. Imigwi ibiri wamusanga isiga imyaka yose iyindi migwi yikurikiranye, nayo ni Real Madrid n'umugwi wa FC Barcelona. Ibyo rero ni bya bindi nyine hose ugusanga uburyo butuma imigwi itwara ibikombe cyangwa ihatanira ibikombe, uburyo buguma buzi imbere mu bituma imigwi itsinda. Ariko rero urabona imbere yuko amahiganwa ahagarara hose kubera COVID-19, Barcelona yari ku isonga. Ariko mu nyuma sinzi ko ari kwijanjara kw'abakinnyi bagiye mu biruhuko mu makarantene bibabuza gukina. Ariko urabona mu nyuma inyuma ya COVID, inyuma y'ihiganwa rigarukiye, Real Madrid yakinye inkino zose ata kosa na rimwe ikose ngo inganye cyangwa itsindwe. Hanyuma muri Barcelona biba ukundi. Ibyo rero ndibaza yuko muri Espagne ihiganwa ryabo turabimenyereye ni imigwi ya Real Madrid na Barcelona isiga iyindi, kiretse yuko nk'umugwi wa Atletico Madrid wari wahaguruka ukaza ugahangana. Ariko urabona yuko nawo nyine umwaka wahaguye unaniwe.
Hari abibaza ko umumenyereza mukuru w'umugwi Real Madrid Zinedine Zidane ko yoba yashimikiye cyane ku gikombe cya shampiyona kuruta ugushimikira gushira utwigoro twinshi mu gikombe cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya, ari nabo ababivuga gutyo, wavuyemo kare ugakugwamo na Manchester City, niko mubibona?
Ibyo kuri jewe ninajyo ndi mu bakurikiranira hafi cyane gusumba yandi mahiganwa y'igihugu mu gihugu cya Espagne ariko rero umuntu aravye mu kwezi kwa gatatu umugwi wa Manchester City urazi ko ari watsinze Real Madrid mu kino wa mbere wa weekend finale hanyuma icyo no vuga uwo mumenyereza Zinedine Zidane ntiyarazi yuko n'iryo higanwa rya La Liga ashobora kuritwara kuko Barcelona niyo yaje kwisonga indwi zitari nke hanyuma ndibaza yuko umuntu avuze uko yoba yihenze cyane ariko rero nk'uko nari nabivuze mu ntango iyi coronavirus cyangwa COVID-19 iri mu byatumye ibihugu bimwe bibangamirwa gusumba ibindi mu bijyanye n'inkino kuko urabona yuko muri Espagne naho nyine nabivuze mu ntango naho nyine biraboneka yuko imigwi yari muri La Liga niyo yari no muri Champions League biraboneka yuko iyo migwi yarushe cyane kuko gukina inkino zibiri zitatu mu ndwi imwe ukasanga babikoze indwi zibiri zikurikiranya ndibaza yuko umubiri w'umukinnyi uwo ari wose utegerezwa kumva ibyo rero usanga uhitamo kimwe ukareka ikindi ibyo rero ntibyari bigikunda nyuma yaho UEFA ihinduriye amategeko ikavuga ingene bazokina amahiganwa yaheze nibaza yuko ibyo byatumye Zidane atwara icyo gikombe n'ibyo yari afise intumbero yo kugitwara kandi yarabikoze aranabishika ko ya La Liga hanyuma ibya Champions League n'ibyo yari yagerageje nacyo nyine ndibaza yuko yagishaka ariko byaranze
ayo ma championa nkuko twako turabivuga kubera ikiza cy'umugera wa corona cyaciyemo kikayatebesha arangiye mu gihe kidasanzwe hanyuma agaca tangura buno nyene sezon zikurikira nko mu Bwongereza urukino gukugurura ruzoba ku munsi w'Imana nima ntihenze hagati ya Arsenal na Liverpool mwariko muravuga ingene abakinyi baba barushe ibindi bizogira ingaruka kuri bo guca batangura sezon shasha ariho bagiheza naho baba bari baruhutse kubera COVID yaciyemo
ego ibyo birumvikana urabona yuko hari nk'imigwi ubunyeni irangije Champions League izoja gukina n'iyindi yari imaze amezi hafi abiri iruhutse ibyo ndibaza yuko hari imigwi imwe imwe izobigiramo ingaruka mbi ariko rero ndibaza yuko imigwi yo iri kwiragerageza kwiyubaka gushasha icyo gituma nko mu gihugu cy'Ubwongereza urabona nanga imigwi ya Liverpool imigwi ya Arsenal imigwi ya Manchester United na Manchester City ubu ikwikinisha aba bahora mu makademi yayo benshi babadugije niyo badugije nacyo gituma ubona batariko baranagura n'abakinnyi benshi ni kubera iki ni kubera ko mbure babonye yuko abo bari bafise basa n'abariko bararuha kandi banarushe byumvikana aho rero ugasanga n'ibijyanye n'uburyo byaragabanutse cyane kubera kino kiza cya COVID-19 ibyo rero ndibaza yuko birumvikana yuko hari imigwi imwe ishobora no kuzohavunikira ntituze dutangare tubonye yuko imigwi imwe imwe twari twiteze yuko yabiza ku isonga ugasanga itanguye nabi amahiganwa ikazoza kwikangura cyangwa kwiyubaka gushasha mu
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Sanga aho turi kumwe n'umutumire wacu Frederic Ndizeye ari mu gihugu cy'Ubusweda umumenyesha makuru akwirikiranira hafi ivyerekeye inkino tuko turavuga ku mupira w'amaguru mu karere k'Iburayi amashampiyona atandukanye akomakomeye reka tuze rero ubu ku gikombe cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburayi ico gikombe muri rusange mwakibonye cyageze gute
igikombe novuga yuko nacyo nyene sinzi ko twocitirira kino kiza naho bitabereye ariko kubona ikiza gituma amategeko nayo n'amabwirizwa y'ihiganwa rikomeye nka Champions League ahinduka urazi ko twari tumenyere yuko inkino zose zikinware na roturu kiretse finale ariko ukacuraba yuko ingere ubu byagenze ndibaza yuko icyo gikombe nibyo carangiye neza kandi benshi barashimye ingene cyari gitunganijwe kuva mu biro z'igice cya kane gishyushye hanyuma hari n'abatari bake mu bakurikiranira hafi iby'umupira w'amaguru basabye yuko ibyo nkino zo kuva muri weekend finale no mu ihiganwa riza byogenda uko nyine ariko rero ishyirahamwe UEFA ryamaze gutangaza yuko icyo cyiyumviro atari kibi gushyikuba basabye yuko ihiganwa ryobandanya riba uko ryahora ritunganijwe ariko rero biraboneka yuko mu nama yimirije y'abarongoye UEFA barategeka kanya kurawa yuko kuva mu nkino z'igice cy'umunani gishiri cya nyuma boza barakina kujya bakinye izi nkino ziherutse kurangira hama ibyo navuze bijanye n'ingene imigwi imwe yarushe ndibaze uko nabyo nyene bishobora kuba biri mu byatumye imigwi imwe yigenza neza muri rino higanwa n'iyindi yigenza nabi navuze yuko mu Faransa higanwa ryabo ryahagaritswe hakiri kare cyane ritarangiye kumbure Lyon na Paris Saint-Germain baronse umwanya ukwiye gusumba iyindi migwi yose wo kwitegura mu Budagi nabo basanzwe bafise imigwi mike mu gihe mu bindi bihugu byose bakinisha imigwi 20 mu higanwa mu Budagi siko bimeze hanyuma kandi higanwa ryabo niryo higanwa rya mbere ryasubiriye gutangura nyuma yaho rihagarikiwe kubera coronavirus aho nabo nyene ryatumye higanwa ryabo rigarangira hakiri kare bituma iyo migwi nayo yari mu higanwa rya Champions League yitegura neza kandi urabona yuko aho yashyitse yuko ari heza Bayern Munich yaruhiye gutwara icyo gikombe hanyuma Leipzig nawe nyine n'umugwi novuga yuko ari mu migwi bayabaye cyane ariko urabona kugarukira mu gice cya kabiri gishiri cya nyuma ndibaze yuko ibyo biri mu byerekana yuko ingene amahiganwa n'umwe mwamwe yarangiye n'ingene ayandi yariko arakinwa ndibaza yuko biri mu byatumye ihiganwa rirangira uko ryarangiye hanyuma kandi ariko umugwi mwiza ukiri umupira mwiza ndibaza yuko waruhiye gutahukana igikombe ubonaho ni Bayern Munich wavuga yuko utari ubikwiye nyuma y'ibyo wakoreye umugwa FC Barcelona ndibaza yuko yoba yihenze cyane
ku bwanyu n'iyihe migwi muri iryo higanwa yatangaje nihe n'iyindi migwi abantu bari biteze ko izoshika kure mbere ikaba ifise n'amahigwe mu yindi y'ugutsinda icyo gikombe yamara itabishoboye
uriyabye nk'uko bimeze kenshi bakunda guharura ubukomezi bw'umugwi baravye ingene higanwa ryarangiye nko muri Espagne biraboneka neza yuko imyaka nka yose umugwi wa Real Madrid na FC Barcelona yamiza mu migwi ihabwa amahigwe ku tawukana icyo gikombe ariko urabona yuko Real Madrid itarenze igice cy'igice cy'umunani gishiri cya nyuma Barcelona yoyo yakorewe sinzi ko nokwita yitse rya kurambi yandagajwe n'umugwi wa Bayern Munich bintu ngira gushika uno munsi akawutawura ingene byagenze ariko byarabaye ntiwarenze igice cya kane gishiri cya nyuma hanyuma nka Juventus de Turin nayo nibaze Juventus de Turin nayo nyine nibaze yuko ari umwe mu migwi yatangaje batari bake nyuma yo gutahukana igikombe cya Serie A mu nyuma ukaza gutsindwa n'umugwi muto wabakuye mu higanwa nka Lyon nibaze yuko ije nabyo nyene buri mu bitangaza byabonetse muri izi nkino za Champions League hanyuma Lyon ikabandanya ibyitwaramo neza gushika yongera gukura mu ihiganwa ubundi wari mu migwi yari itanguye guhabwa bwa amahirwe nyuma yaho batsindiye Real Madrid Manchester City ibyo byaratangaje abatari bake nta muntu n'umwe akurikirana iby'umupira w'amaguru no muri bamwe batomboza yibaza yuko umugwi wa Lyon wari gukura mu ihiganwa umugwi wa Manchester City ariko warabikoze kandi niba bikoreye Manchester City gusa na Juventus de Turin bayikoreye nk'ibyo nyine hanyuma imigwi nayo novuga yuko yateye intambwe cyane nuwo mugwi wa Lyon mu Faransa hama umugwi wa Leipzig yo mu gihugu cy'Ubudagi nawe nyine wigenjeje neza mu kugarukira mu nkino z'igice cya kabiri gishira icya nyuma hanyuma Paris Saint Germain nari ndayishyize kure ariko Paris Saint Germain urabye ingene wiyubatse urabye agaciro k'abakinnyi ukinisha urabona yuko nawe nyine wari umugwi wari witeguriye gutwara iryo higanwa naho byahakuye byanga ku gatsi ka nyuma
naho ku bahora bibaza ko championnat y'Ubufaransa ari championnat y'umugwi umwe ari Paris Saint Germain iguma iri imbere cyane y'indi migwi yiriki kina n'imigwi mu gihugu muri iyo championa itsinda byoroshe bakavuga mugabo ishitse mu gikombe cy'imigwi ya mbere mu karere k'Iburaya ariho ipimo cy'ingufu zayo kibonekera abavuga ko championa yo mu Bufaransa idakomeye ukugene iyo migwi ibiri uvuze cyane cyane Olympique Lyonnais yabyifashemwo imigwi ibiri yo mu France igashika mu gice cya mbere cy'imigwi yabaye mbere mu karere k'Iburaya birerekana ko championa y'u Bufaransa nayo nyene abavuga ko idakomeye atariko biri
ibyo nibaza yuko ariko biri kuko ihiganwa ryo mu gihugu cy'Ubufaransa naho bamwe babifata nk'uko ari ihiganwa ribaye abanye ndibaza yuko imyaka itari mike ihiganwa ryo mu gihugu cy'Ubufaransa ryamariye mu mahiganwa atanu ya mbere akomeye ku isi yose les cinq grands championnats majeurs ni ibyo rero urumva yuko atawuvuga yuko iryo higanwa ari ryoroshe kuko urabona yuko no mu gihugu cy'Ubutaliyani higanwa rya Serie A ryarigeze kuba irya mbere iyo bariye irya kabiri riraharugwa muri atatu akomeye cyane ariko ubu rero ndibaza yuko umuntu arabye ingene uwogereranya ihiganwa ryo mu Bufaransa n'ihiganwa ryo mu gihugu cy'Ubutaliyani ndibaza yuko hari aho usanga ihiganwa ryo mu Bufaransa risumba ihiganwa rya Serie A umuntu arabye agaciro k'abakinnyi bakina ingene binjiza n'ingene bakina hanyuma kandi tukarabona n'igihugu gisohora bakindeshi igihugu cy'Ubufaransa imigwi nka yose igurira abakinnyi bazimbye mu gihugu cy'Ubufaransa kandi abakinnyi bakiri bato raba Manchester United umukinnyi Martial ari umwe ubu ni umwe mu bakinnyi bari kubarafasha bikomeye ngo wa Manchester United ukwitwara neza mu mukino Sterling naba aba ba La Gazette ba Nicolas Pepe bose bavuye mu gihugu cy'Ubufaransa hanyuma ukaraba aba n'abandi bakinnyi ariko bajya mu gihugu cya Espagne raba Dembele umwe mu bakinnyi bakiri bato baguzwa amafaranga menshi ubu bari muri FC Barcelona ho imvune zitamwe
ntaguciriyemwo n'ivyo nkumbi migwi ikomakomeye nk'izo za Lille za Olympique Lyonnais ama ekipe yo hanze agurira aba bakinyi nk'ubu umukinyi wo muri Olympique Lyonnais war nimba narivuze neza iryo zina n'umukinyi bose ubu imigwi ikomakomeye yose iriko irarondera kubera n'umukinyi wo hagati mu kibuga kina neza cyane yatangaje abantu benshi
n'umukinyi aherutse kutorwa nk'umukinyi yakinye neza mu ihiganwa ryo mu Bufaransa umunyanigeriya yitwa Osimhen ubu yamaze kugurwa ibitari bimenyerewe yuko mu Butaliyani bagura bakinnyi amafaranga menshi ubu yagiye muri Napoli urumva yuko muri iryo higanwa ndibaza yuko sinzi ko navuga ko ari amatu ko ari tuta ry'ayandi mahiganwa akomakomeye ariko rero ntawo kwirengagiza yuko mu gihugu cy'Ubufaransa ndahazi naratembereye cyane narahabaye ndazi yuko bafise n'amakademi amashuri yigisha umupira w'amaguru meza cyane umukinyi agize amahirwe agaca muri ayo mashuri y'umupira w'amaguru mu Bufaransa usanga yitwara neza raba nk'akarorero raba uyu mukinyi yahaye igikombe Bayern Dominique Kingsley Coman yatanguye muri akademi ya Paris Saint-Germain none ubu ni wababujije gutwara igikombe kandi bamutanze kuri gusa nibyo yaraciye muri Juventus de Turin imbere y'uko ajya mu gihugu cy'Ubudage none raba uko ariko arigenza raba ba Tolisso nabo nyene ari nawe nyene ari mu mugwi wa Bayern Dominique nibo bariko baratwara ibikombe bakinye bavuye gukiye mu ihiganwa ryo mu Bufaransa nibaza yuko iryo higanwa ryo mu Bufaransa umuntu abiravye nibyo uravye aba banyakatar baguze umugwa Paris Saint-Germain bariko baragerageza gutuma uwo mugwi uja hejuru y'igindi cyane ariko turaba n'ubu uracahangana n'imigwi ya Lyon imigwi ya Marseille uracakira hari n'imigwi isigaye batwara ibikombe za Saint Etienne barahangana za Rennes barahangana ivyo rero ndibaza yuko uwovuga yuko iryo higanwa ryo mu Bufaransa ridakomeye yoba yibesha ahubwo turashobora kuzorisanga riri mu mahiganwa atatu ya mbere akomeye kuko urabona yuko n'igiciro c'abakinyi bakinayo caduze
nivyo ariko uravuga ngo uwo mukinyi Kingsley Coman mu ntango bavuze ko yatanguye muri academy muri Paris Saint-Germain bakamureka akagenda ivyo birakunda gushika kenshi dufashe no kuri Arsenal kugene baretse Nabri akabajana ubu akaba ari umukinyi akomeye cyane muri Bundesliga muri Bayern Munich ku vyerekeye Kingsley Coman baravuga ko Bayern Munich yamuteguye kuri azosubirire Frank Ribery canke Arjen Robben urabona ubu kwageze kuri uko rwego ata kintu Bayern Munich izobitakaje kubera bafashe akaruko ko muzabukuru Arjen Robben na Frank Ribery naho bagikina mu yandi mariga
ego ivyo biraboneka kandi barabishitse ko kuko ndibaze yuko mu gitigiri cyane mu mubare w'abakinyi gushika no munsi Bayern Munich ishobora kwikura uwo mukinyi arimo nibyo n'umukinyi ubu ntatangura kenshi ariko urabona iyo akenewe iyo bamutumye ikintu kugikora aragikora kuko nk'ubu ntawari yiteze yuko ku rukino rwa finale yo gutangura twari tubamenyereye ari umusubirizi wa Persic ariko urabona bambwiye ati aba nibo bakwigishije umupira genda ubereke icyo wamaze icyo wize none rabije yabakoreye nuko ndibaza yuko kuvuga yuko Kingsley Coman asubiriye ba Frank Ribery cyane ba Ian Robben ibaza yuko utoba wiheze na gatoyi kuko n'umukinyiza n'umwe mu bakini ibaza yuko mu minsi za ibigusohora amafaranga menshi cyane ishobora kuzomutanga ko ibitagenda kugira barabe yuko umugwi wa Bayern Dominic wo mubaha kuko Bayern Dominic ni n'umugwi udakunze kuboha abakinnyi cyane ngo wange kubatanga mu gihe bipfuje kugenda cyane harimo utanze ayabona
nkuko bivuze kuba mu gice cya nyuma cigana imigwi y'abanyambere mu karere k'Iburayi hagati ya Paris Saint-Germain na Bayern Munich. Bayern Munich yaratangaje na n'umumenyereza mukuru wa Paris Saint-Germain Tuchel yarazi ko Kingsley Coman ari we yari yagiye gutangura byarabatangaje ibyo bijanye n'amatatike nibaza ko Bayern Munich yabariye inota kuri ico kintu kuri abandi niwe yinjije igitsindo n'umutwe
ivyo n'ivyo n'ivyo kubijanye na tactique wa Bayern Munich wararushije cyane Paris Saint-Germain n'ivyo atari gitangaza abatari bake twaye twiteze kubona Paris Saint-Germain yotsinda Bayern Munich ariko ndibaza umuntu araje n'umukinyi umwe ku giti ciwe nicyo hari abashakashatsi bagerageje kuraba igitigiri cy'abakinnyi ba Dominic nabo Paris Saint-Germain itanguza mu kibuga biraboneka yuko ari ubudasa bunini cyane kuko umugwi wa Paris Saint-Germain ukinisha abakinnyi b'agaciro kanini cyane ugereranije nk'abakinnyi babiri Kylian Mbappe na Neymar nibo bakinnyi mu gwa Paris Saint-Germain uhema amafaranga menshi cyane ari babiri ni miliyoni zirenga amajana neza amafaranga y'amanyaburaya agaciro kabo ugashura abantu n'agaciro k'abakinnyi mu gwa Bayern Munich ukinisha ucumura yo kwari ubudasabu nini burya amafaranga aratanga byose amafaranga aratanga insinzi kujya atanatanga n'ubuzima ndibaza yuko umugwi wa Bayern Munich ari umugwi utunganije neza nk'umugwi mu gihe Paris Saint-Germain yoyo isa n'igendera ku bakinnyi babiri Kylian Mbappe na Neymar hanyuma ikindi nacyo novuga umuntu abiravye Bayern Munich n'umugwi mbona yuko no mu mwaka uza batawuravye neza ushobora kwiyongera icyo gikombe kuko ukinisha abakinnyi bakiri bato bakina neza hanyuma urabona yuko gushika ubu abakinnyi bakuze bariko barabarekura wabonye ko nk'umukinyi Thiago bamaze kumurekura agende ku myaka 29 gusa mu gihe yari umwe mu bakinnyi beza bo hagati uwo mugwi wari ufise turaba n'umukinyi Jerome Boateng ibice 80% biraboneka yuko uwo mukinyi atakibanza gifise muri uwo mugwi na burya n'ibikondoka bitamworoheye uyu mwaka hanyuma ukacura aba basubirizi babo baba bari kuri bande touche n'abakinnyi usanga bagiye nko mu wundi mugwi boshika batangura ariko muri Bayern Dominic kubera urutonde rw'abakinnyi ufise ukinisha biboneka yuko abo bakinnyi baba bari ku ruhande bashobora gutangura mu yindi migwi yose bojamo nko muri Paris Saint-Germain nk'abakinnyi baba bari kuri bande touche kuri Bayern Munich bashitse muri Paris Saint-Germain boshika batangura ibyo rero ndibaza yuko kwako ndibavuga mu kirundi akaruta kandi karakamira aho rero ndibaza yuko umugwi wa Bayern Munich ku rupapuro ku bijyanye n'abakinnyi n'ubuhinga biraboneka yuko bategerezwa gutsinda umugwi
kandi uravye n'ikintu abadagi bose bagendera ko haba ku rwego rw'umugwi nserukira gihugu canke ku rwego rw'amaclub bafise discipline idasanzwe
icyo cya discipline ndibaza yuko ari muri iyo migwi ikomakomeye kambere n'iyindi migwi yose yo ku isi no muri Afurika hose umugwi yose udashoboye gushyira discipline muri ekipe ndibaza yuko biba birangiye gutsinda ni kimwe ariko disipline ni kindi kintu cyangombwa muri bitatu novuga yuko ubu bwose ubukeneye
tugaruke kuri abo bakinnyi babiri bo muri Paris Saint-Germain ariko uravuga ko mu gwi Paris Saint-Germain kenshi kubera ufise abantu bakize bawutwara bari hejuru baguze Neymar bagura Mbappe mu mugambi mu ntumbero yo gutsinda icyo gikombe cy'imigwi ya mbere mu karere k'Iburayi ku rwego rw'amaclub n'icyo gikombe gihanitse cyo ku rwego rwo hejuru kuba mu gwi Paris Saint-Germain byari bibaye iryambere rushika mu gice cya nyuma cy'iganwa ry'imigwi yabaye iya mbere mu karere k'Iburaya ukaba ufise abo bakinnyi babiri amafaranga atagira uko angana ntibashobore bashitse mu gice cya nyuma kwerekana igihagararo cyabo ngo uwo mugwi bawushire imbere batsinde icyo gikombe ni ikihe bikubwira ariko uravuga ko kenshi amafaranga adashobora kugura insinzi n'abantu bakiri bato abo bakinnyi nka Mbappe sinzi ko afise nk'imyaka 22 cyangwa 21 Neymar ngira ni 28 hari amahirwe ubona bazogira mu masezon akwirikira gushobora kuzosubira gushika nko mu gice cya nyuma ubiritegereje
nibyo iko ituvuze nico hawo bakinyi umuntu aravye ubushobozi bwabo ibikiro byabo eka mbere n'ubuhinga bwabo biraboneka yuko bashobora gufasha umugwi uwari wose gutsinda ariko nibyo baragerageje ntibyakunze ariko urabona yuko arabakigushwa no munsi Paris Saint-Germain ikigendera ko ariko kandi bakeneye abafasha barakeneye abafasha burya abakinyi mu kibuga ni 11 b'umupira w'amaguru kandi bose bategerezwa gukora nibyo ubiravye nko muri Bayern usanga ari ekipe ni ekipe ni numugwi abyo kuvuga ati bagendera ku mukinyi unye kuko urabona ko muri Bayern abakinyi nka bose baratsinda ariko urabona nko muri Paris Saint-Germain nibyo amaso yose umumenyereza wese abahanze amaso abo bakinyi babiri naho nabonye ne muri zino nkino za nyuma byahavuye byanka naho bafasha abandi bakinyi gutsinda ntibashoboye kwinjiza ibitsindo ibyo rero ndibaza yuko bayendo umugwa Paris Saint-Germain utarondeye abandi bakinyi baza gufatikanya nabo basanzwe bari kumwe kugira barondere intsinzi kugira bakome bagire umugwi ntugendere ku mukinyi umwe cyangwa babiri n'ubu ibizogora bizoguma bigora umugwa Paris Saint-Germain nibyo bishobora kuba gushwa no munsi muri za Barcelone kuri ino saha ushobora gutakaza Lionel Messi mu gihe umugwi wose wari wubakiye ku mukinyi Lionel Messi
niho ndashaka tuze
ni nkuko ndazi neza yuko abanyakatari batwara Paris Saint-Germain uwo babwira uno munsi ati reka tubatware Neymar tubahe ibitagenda ntibashobora kwemera kuko bobo nibyo intumbero yabo ariko barayegereza kuko intumbero yabo yari yo gukomeza kugwa Paris Saint-Germain ubu mu gihugu cy'u Bufaransa barabishyize ko nibo batuma batwaye ibikombe byose byo mu Bufaransa hanyuma muri Champions League barateye intambwe bashikanywa mu rukino rwa nyuma rwa finale fungure reka turindire turabe ibyo mu mwaka uza cyangwa mu myaka ibiri iri imbere barashobora no gushikaho batwara icyo gikombe cya Champions League
yego reka tugaruke kuri Messi amakuru avugwa cyane kuri we ko ashobora ko yageze aho avuga ati iraheze ndavuye muri Barcelona ku imbere yaho yarabivuze arerekana agashavu arerekana ko adashimishijwe n'uko ibintu biriko biragenda aravuga ko agiye bamunyuma kahaguma mubaza ko muri iki gihe abavuga ko yoba yanashikirije asaba abategetsi bo mu gwi Barcelona ko agiye ubu atankeka n'icyo coba gitumye muri iki gihe ariho afashe iyo ngingo kwimbere yaho yavuze ko azogenda akaguma
icyambere nta mukinyi numwe cyangwa umugwi wama witeguriye gutsindwa migwi yose cyangwa abakinyi bajya mu kibuga barondera intsinzi hanyuma ibyabaye ku mugwa FC Barcelona ibyabaye ugutsindwa gusa haje no kumara amazi nicyo rya mbere umugwi utsinzwe kujya FC Barcelona watsinzwe bamaze gushika muri zino nkino zo mu gice cyo gukuranamo match a elimination direct bamaze kurengana inkino zo mu migwi usanga harimo n'imigwi mito yo mu bihugu bimwe bidateye imbere mu gihe umupira w'amaguru irashobora gushika ariko bamaze gushika muri za weekend of final card na n'iryambere bibaye mu mateka y'umupira w'amaguru ya zino nkino za Champions League ibyo rero nibyo byatumye umugwi wa FC Barcelona wari umazemo iminsi gwaserera umumenyereza ntashoboye ariko reka tumuhe amahirwe yiwe ya nyuma turabe yuko atoduha cyangwa atodusigira Champions League ariko bamuhaye ayo mahirwe ya nyuma umugwi ugacutsindwa ibitsindo umunani urabona yuko ari uwa mbere yahavuye abigwamo niwe yirukanye ubwa mbere umuhanuzi we mu bijyanye n'ubuhinga umufaransa Eric Abidale nawe barajyana ubu rero Lionel Messi nawe aravuga ati ahasahanje mundeke nigire ngira kuva ibyo ku video nkuru zitangwe kuvugwa yuko Messi yamaze gutangaza ikese yuko yamaze kwandikira n'abarongo FC Barcelona kuva muri uwo mugwi nibaze yuko inkuru nibaze gukora inkuru na Google hajya baronderera ibintu bamaze kwandika yuko Messi ariryo zina rya mbere rirondewe cyane kuva ejo mu masaha ya saa mbiri na saa tatu zijya mu masaha yo mu Burundi no mu Rwanda ibyo rero nibaze yuko bishobora guhindura umugwi wa FC Barcelona ku ejo nitutawubona mu migwi itanu cyangwa cumi ya mbere ntituze dutangare kuko ni bya bindi navuze kubakira umugwi ku mukinyi umwe cyangwa ku bakinyi babiri nibaze yuko ari kosa ridasanzwe umugwi uwo ari wo wose ubikoze nico ushobora kugira kwingaruka mbi. Ubu rero nico gituma abantu babona yuko isi ibaheranye ibara riguye kubona nabo umukinnyi wa Messi agiye kuva muri FC Barcelona. Kuko ntibaboni ubundi aza gusubirira. Ntibabona ingene umugwi wa FC Barcelona uzobandanya ukina udafise Lionel Messi. Kuko uragiye muri iyi myaka novuga itanu itandatu iheze biboneka yuko Barcelona idafise umukinnyi Lionel Messi mu kibuga ibice 75% kwijana utegerezwa gutsinda. Cyangwa wibaza uwo mukinnyi avuye.
None uba bafashe iyo ntumbero nkuko muri ko murabivuga ko ari kosa rikomeye kubakira ku mukinyi umwe gusa. Hari abavuga ko igihe Cristiano Ronaldo yari muri Real Madrid byasa nkuko, ariko Real Madrid warabonye ko yamuritse akagenda, naho bakorotse gatoyi inyuma yuko Zinedine Zidane agiye agarutse yarabasubije ku murongo. Kubona Barcelona yubakira byose kuri Messi, hari n'abavuga ko Messi afise ububasha ntangere ashobora kwirukanisha abakoce, ashobora kwirukanisha abakinyi, ari bafata ingingo y'abakinyi baza n'abakoce baza n'abagenda. Hari n'abavuga nk'ubu ko atobafitanye imigenderanire myiza na Antoine Griezmann, acho gituma Antoine Griezmann kuva avuye muri Atletico Madrid yazimase ageze muri Barcelona. Abavuga gucyo bavuga buseme nivyo canke barakavya.
Ivyo nibaza ko ari byo tajya ari umukinyi amara imyaka muri ekipe ugasanga asigaye afatwa nk'akamana muri iyo ekipe. Barakubwira tuko muri FC Barcelona iyi myaka yose iheze kuva bakiri bamwe bakomeye uwo mugwa wari ufise batanguye kuvamwo ba Xavi, ba Iniesta, Lionel Messi niwe yasiga afise ijambo rya nyuma muri uwo mugwa. Umumenyereza niwe yafata desizio ya mbere y'umumenyereza aza, hanyuma k'umukinyi niwe afata ingingo ya mbere y'umukinyi aza, hanyuma kandi nawe afata ingingo y'umukinyi akina cyangwa adakina, hanyuma hari umukinyi batigeze biyumvanamo umukinyi wari uvuze umufaransa Antoine Griezmann biraboneka yuko batigeze biyumvanamo, kandi biravugwa yuko ari wabwira umumenyereza ati mutanguze uyu munsi cyangwa mushire ku ntebe ntatangure. Hanyuma ukakibona nk'umukinyi Suarez ni umukinyi umuntu wa mbere bumvikana muri Barcelona ni Lionel Messi gusa. Suarez nashaka gushyira itsindo 10 mu kibuga, Lionel Messi nashobora kumutwanira cyangwa kumuraba nabi bari mu kibuga, ariko nk'umukinyi Antoine Griezmann arahirahira bikore agushyira itsindo bigaragara imbere ya Lionel Messi. Ubwo nyine uzabona ariko aramumenyereza kumbura amubwiye ati kuramo, ariko baba umumenyereza Coman araje ashyitse afata abakinnyi bamwe ababwira yuko atakibanza bafise muri ekipe ya FC Barcelona. Aho rero uwa mbere yirukanye Suarez, Lionel Messi ati eyi umugenzi wanjye mumutwara, ninde nzosubira guha imipira, ninde nzosubira kumva imipira nk'iyo Suarez yahorama. Aho rero akabona yuko kamubanye. Aba abakinnyi bamwe bari bakuze mu myaka bimwe, bamwe baratangajwe no kubona baje mu mugwi wa FC Barcelona. Aba Arturo Vidal nivyo muri ino zino nkino za nyuma yaragerageje kubafasha, ariko si umukinyi yofasha ekipe gutsinda. Ariko umumenyereza yavuze ati genda. Ubu rero bivugwa yuko Lionel Messi we yafashe iyo ngingo yo kugenda, nawe nyuma yaho abonaniye n'umumenyereza akamubwira ati ubu rero ndakeneye uko ibintu bihinduka muri vestiaire ya FC Barcelona, birangire twubake ekipe FC Barcelona shasha. Ivyo rero Messi ngiye byamunejereje.
Ariko hari abavuga ko amakuru nasomye sinzi ko ariyo, ko umuyobozi ajejwe ibyinkino muri Barcelona gifise akazigizigi yibaza ko aya ari amajambo atwawe n'ishavu atwarije hejuru bashobora kuzomugondoza gaguma. Uwo muyobozi ajejwe ibyinkino akaguma avuga ko Barcelona igifise imigambi yo kubakira club yose kuri Lionel Messi. Si yamakosa mwari ko muravuga bandanya muribaza ko bizomugondoza.
Ivyo biragoye kuko umugwi wa FC Barcelona umugwi twokwita nk'uw'abanyagihugu, so umugwi w'abantu bavuga bati turagira inama dufashe ikingo, hanyuma ibintu bihinduke. Nk'ubu birahavugwamo iby'amatora y'aborongora uwo mugwi wa FC Barcelona, ibintu biri mu induru uwo mengo ni bya bibazo n'iy'amatora ajyanye n'ibya politiki. Hanyuma ikindi nacyo ejo byaravugwa ati ubwe na gashapu, ariko tumenye ko atari ibya mbere. Umukinnyi Lionel Messi yaratanguye urabona yuko umugwi wa FC Barcelona uri mu marembera, mu nyuma avuga ati jyewe sigaje umwanya umwaka umwe muri FC Barcelona mu kwezi mu kiriza mukiri y'umwakuza jewe ndocasezera FC Barcelona ibyo yarabyase subugije kuko imbere y'igiherase kongera amasezerano muri umugwi wa FC Barcelona ariko rero kubera perezida w'uyo mugwi Bartomeu yari yaramugize akamana muri ekipe wewe yaguma abwira ibinyamakuru ati oya Lionel Messi twarabirangije azorangiriza kariyeri yiwe nga muri FC Barcelona ariko umukinyi amaze kwanga gusinya kongereza amasezerano mu mugwi asigaje umwaka umwe nibaze yuko haba hari ikintu kitagenda neza hanyuma upfu n'imfane birajyana gutsindwa ibitsindo umunani umara amajwi ukuri aho nibaze yuko nawe nyine atarira gusema arabona yuko FC Barcelona atacyo icyubakiye ko wewe kandi aracyakeneye yuko izina ryawe rimaze imyaka itari mike riri hejuru ku isi adashaka yuko ritakara ubu nawe yavuze ati ndabona ko atari heza reka ndonderera handi nibaza yuko umwanya wari wose turashobora kumva byinshi bihinduka muri uwo mugwa FC Barcelona kuko byavugwa yuko Lionel Messi ashobora kubandanya muri FC Barcelona mu gihe perezida ari ubunye watanga imihoho ariko ubu rero byamaze kwemezwa kese yuko uwo mu perezida Bartomeu ahaguma cyangwa abaho Lionel Messi nawe ne yavuze yuko ategerezwa kugenda
none kubarorerezi abakunzi b'umugwi Barcelona ngo ariko arerekana agashavu gakomeye ishavu barita kuri inde
wirabye ishavu hanini barita kuri FC Barcelona abarongozi bayo kuko uwo mukino ne Messi uretse kuba akamana muri ekipe cyangwa muri vestiaire ya ekipe yari nakamana gatoyi yari Messi ya mugisagara muri gisagara cha Barcelona cyose kandi urabona ko aragahugu gatoyi ka Catalonia urumva bose babona yuko ne Messi akagenda kumbure na kugahugu kabo gatoyi kari gasanzwe gakinihiganwa rya La Liga bishobora kuyangara kuko niko kaba FC Barcelona niyo yabaserukira niyo yabahijambo no mu bijyanye n'ibyitwaro cyangwa mu bya politiki ariko rero urabona yuko nabonye ne kuva iyo nkuru itangazwa baguma mu myerekano biyamiriza igenda ry'uwo mukinnyi Lionel Messi na cyane cyane biyamiriza abarongozi b'uyo mugwi wa FC Barcelona reka turindire kumbure umwanya niba ufise ijambo rya nyuma ari uno munsi cyangwa ari ejo nzi neza yuko muri FC Barcelona hari byinshi bizotangaza abatari bake bakunda umupira w'amaguru cyane cyane abakunzi b'uyo mukinnyi Lionel Messi n'uwo mugwi wa FC Barcelona yahora akinamwo ariko biraboneka yuko kuguma muri wo biri kure cyane kuko byamaze kuvugwa yuko gushika ubu Manchester City yoyo yamaze kumuha karibu naho hari n'indi migwi iri kwiramurondera
mu kurangiza nikihe mwiteze kuri saison nshasha igiye gutangura ya ama champion twari ko turavuga makuru makuru mu karere k'Iburaya na burya iki kiza cha COVID-19 atanyishu ira kibonekera ubu abantu bariko bararorera inkino inyuma ko zisubiye kubandanya inyuma ko zihagaritswe kubera COVID-19 babona ibibuga baragerageza gushiramwe ibintu bisa n'ibishusho by'abakinyi bagagerageza gushiramwo amajwi y'abarorerezi nahatariho bari mu Bwongereza baravuga ko mu kwezi kw'icumi baravye aho ikiza ibiharuro by'abafisi ico kiza nimba kizo bakiriko kigabanuka bashobora kurekura abarorerezi urugero rugereranye bakaza kurorera mwiteze iki izo nkino zibandanije gutyo ishusho ry'abarorera kubona atabarorerezi barimwo no kuba ayo makipe nka menshi arakura amafaranga menshi mu matike y'abarorerezi mubibona gute muri rusange
ego urakoze cyane kuri icyo kibazo ndibaze yuko kino kiza cha COVID-19 haba isi yose yamaze kumenyera kubana nacyo babonye yuko atabundi buhungiro nacyo gituma abona yuko amuhino zimwe batanguye kureka abarorerezi ngahe Iburaya bakazi zirorera hanyuma kandi n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru Iburaya UEFA yamaze gutangaza ikese yuko mu rukino rwa Super Cup ruzohuza umugwi wa Bayern Dominique watwaye igikombe cya Champions League n'umugwi wa FC Sevilla watwaye igikombe cya Europa League n'urukino ruzoba ku igerekezo rya 2024 ukwezi kw'icyenda tugiye gutangura abarorezi bagera 200,000 bemerewe kuzobari muri urwo rukino ariko rero bamenyesheje yuko n'ibindi bihugu bivanye n'ingene bitunganije boraba ingene boza baremerera abarorerezi atari benshi batuzuye stade kuja kurorera izo nkino z'umupira w'amaguru zigiye gutangura mu minsi ya vuba kuko ahubwo mbere zamaze gutangura kuko inkino za mbere z'intangamarara za Champions League na Europa League ubu ziriko zirakinwa muri ino minsi.
Turabashimiye cyane yari utumire wacu Steve Derek Ndizeye umenyeshamakuru akurikiranira hafi zerekeye inkino akaba aherutse no kugurura iradiyo yiwe mu gihugu cy'Ubusweda aho aba. Wose uri katwibutsa izina ry'iyo radio kuba ariko batukurikirana?
Ni Radio Africa for Hope. Hanyuma kandi tukaba tumaze dufise n'ikiganiro kidasanzwe cy'inkino gikundwa cyane cyitwa Africa for Sport for Hope, inkino z'ibyizigiro aho tubashikiriza amakuru atari make ajyanye n'inkino na cyane cyane y'abakinnyi cyangwa abanonotsi bava ku mugabane wa Afrika.
Hamwe bo bashaka nko kubakurikirana, bakurikirana gute babajije?
Barashobora kudukurikirana kuri internet, kuri internet barondeye GNF 94 n'ibice 9 cyane ku buryo bumenyerewe na benshi ahatari hake ku isi bwa tune in ni GNF 94 n'ibice 9 aho rero Radio Africa for Hope bagashobora kuyikurikirana ibiganiro byo mu kirundo mu kinyarwanda bikaba bica ku murongo ku munsi wa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu n'uwa kane ku bisaha zibiri z'ijoro mu masaha y'Ibujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda.
Turabashimiye cyane rero yari umutumire Steve Derek Ndizeye umenyeshamakuru akurikiranira hafi zerekeye inkino akaba muri iki gihe mu gihugu cy'Ubusweda.